Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Ikibazo cy'abana baba mu ibarabara niki kiri ikinyegezwa mu makaritsiye atandukanye agize igisagara cya Bujumbura cyo kimwe no mu bindi bisagara by'igihugu. Naho leta n'amashyirahamwe bikorana bagerageza gukura abo bana mu mabarabara, gushika uno munsi nta muti uramuraboneka. None biracyashoboka ko abo bana bakugwa mu mabarabara burundu. Inyishu ni muri kino kiganiro kw'isoko cyo kuri uno wa 21 munyonyo umwaka w'2020 mukaba mugira mu gishyikirizwe na Jean Bertrand Ndakuriyo Kaze. Barachari benshi bibonekeza mu barabara yo mu gisagara cha Bujumbura no mu quartier yegereye igisagara, bamwe bagenda basega amafaranga abandi basaba ibyo gufungura, huko mugenzi wacu cyaje bigirinda vya television Renaissance abitwiganira.
Kuva intwaro itanguye kuza iragira umukwabu wo gukura abo bana mu ibarabara hagati mu gisagara cha Bujumbura, abo bana n'ushobora kubabona babinyegeje umwe akazaranyiguruka asaba uhita ico mufasha. Aha twovuga nk'imbere y'iduka Plaza hafi yahahora isoko nkuru ya Bujumbura, abo bana bakibonekeza kandi ku bwinshi mu makaritie nko muri komine Mukaza muri karitie Asiatique. Abo bana bazinduka gaturuturu, bamwe badodora ku mpangu z'abantu babaza ko atamfungurwa baraje, abandi bashwara amaduka n'amabarabara bagenda barasaba amafaranga uhita. Ikindi gice abo bana bo mu ibarabara ubasangamo muri kino gihe ni mu bibanza birimwo amatara agenga uruja n'uruza mu mabarabara. Abo bana bahengera umudugu uhagaze urindiye ku itara ry'icyatsi kibisi ryake kugira ribaho uburenganzira bwo kubandanya, bagaca biruka begera izo modoka basaba amahera bari muri zo bavuga ko bashonje. Abo bana bavuga ko igipolisi kitaborohereza kuko iyo kibafashe kibaka ibyo bafite byose kuri bo na cyane cyane amafaranga, ahandi naho bagakubagugwa nabo baba ariko barasaba. Ikindi bavuga ko kibakomeretsa ku mutima n'ukuntu abanyagisagara babanena bakanababwira n'amajambo mabi ko ari birobezo. Muri ibyo bibanza byose icibonekeza nuko abana baba bari hagati y'imyaka 2 na 10 baba baherekejwe n'ababaruta ari nabo babereka uko bagenda barasega. Abo bana bakavuga ko ubukene bwo mu miryango ariyo mvo ituma badaheba uwo mwuga wo gusabiriza.
Kuva ku wa 14 gitugutu mwaka 2011 leta y'u Burundi yarashizeho ingingo ku rwego rw'igihugu zikinga ibituma abana baja mu mabarabara. Naho muri kino gihe ibitigiri bitazwi by'abo bana bari mu mabarabara, ibitigiri bitangwa n'ubushikiranganji bwo gufatana mu nda byerekana ko abana baba 4,000 bakuwe mu ibarabara. None leta y'u Burundi hamwe n'amashyirahamwe akorera mu gisata cy'abana bo babarananiwe kwiyongorane y'abana iguma yisubiriza. Ikibazo cyabajijwe David Ninganza, umuhinga kurikirana ibibazo by'abana mu Burundi, akaba yaganiriye na mugenzanje Emile Nibasumba wa Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu.
Nta muntu yo kwiyumvira ko abarundi twananiwe, ntitwananiwe namba. Ega tumaze kuvuga ubukene, tumaze kuvuga ibibazo bitandukanye kandi biba biri ku isi yose, biraza bigashika ku bana kandi bishitse ku bana, ucusanga abana bagiye mu ibarabara. Imbere y'uko twinjira mu magume kuva mu 93, ikibazo cy'abana bo mu ibarabara cyari kihari. Buravye rero imyaka twamaze mu ntambara ni myinshi cyane, naho nyene urumva ko ntivyosiga ko hari abana babaye impfuvyi, hari abana bagize ibibazo bitandukanye, hari ubukene bwinjiye gihugu ijyashe bisongera isibe bituma abana baba mu ibarabara abari benshi. None nuzi yuko kera abana benshi baricwa n'ingwara, bicwa n'inzara, abana benshi bo mu ibarabara wabasanga ari abantu basinzikaye. Ariko uko bikose igihugu kiragerageza, amashyirahamwe aragerageza, ntitwovuga na gatoyi ko twananiwe turi ku kivi. Mugabo biragorana cyane kuko ni ikibazo kidasanzwe, ahubwo abantu bose bakwiye gushyira ingufu hamwe cyane cyane mu ibo bamenyesha makuru.
Munyisha tanga uwo muhinga asaba ko hokomezwa inama y'umuryango kugira abana bakure bakingiwe ntibahereze mu mabarabara. Ku ruhande rwiwe munyepolitike Francis Rohero yahiganiwe ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2020 abona ko kugira umuti uramuboneke ho kwisungwa inyifato zituruka ku ntambara zagiye ziraba ku butunzi be n'imibano.
twumve yuko abantu babana b'abarundi bavuka mu miryango ikenye mbega ni gute tubabwira ngo kora ibica nk'ibiriya ni kuki dushaka kubifata nk'abana bari mu miryango itunze kandi bari mu ngorane zikomeye bikarabana n'ingene mu hiri wabo babayeho nibindi byose bijanye nibaza rero yuko ari kintu gifatanganye kinini cyane mbangira nti ni gihereho kiza kuba nk'icamwa cazanywe n'ibyagiye gukorwa mu butunzi byagiye gukorwa psiko muri psikoloji byagiye gukorwa mu mibereho mu by'imibano no mu by'indero maze ejo turonke abana bashobora kugira bati twasubiye gukunda imijyango ubwoba bwagabanutse mu mitima ihahamuka ryaheze turipfuza ishuri turabona ko nabariko bariga bagira aho bagera ejo abantu bose bakumva ko bibafitiye akamaro kuja mu ishuri ntibibe gusa umengo no gukurikira abandi byose bigire urufatangane mu myaka ibiri mu myaka itatu turaheza tukabona abana bava mu ibarabara nitwibaze ko ari igipolisi kiza kubakubita kiza kubabwira ngo ntibabuze ibyo baje ngo nibaje kubaha utwo kurya oya ntibikunda ni ingorane itegerezwa ufutore umuti ihereye ku bintu bikomakomeye biraba igihugu
muri yumviye ko kugira abana bakugwe mu mabarabara hakenewe integuro yitondewe y'imijyango yabo kugira icatumye baja mu ibarabara nticongere kuhaba Nina hano rero kiganiro ku isoko cuno munsi giciye kigarukira Bertrand na kuri yo ni general konda kibashikiriza naho kwa gatandatu za mu kiganiro nkiki
Cari kiganiro ku isoko